mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miliyoneza nchuti, muri kumwe natwe mu biganiro by'uno mwanya muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Jewe Diane nahazuye indongo y'ibiganiro by'uno mwanya.
Nk'abakora imiti yiye bavuga ngo ni imiti y'ikizungu, amahingurira bigira kenshi hararwanya bene ivyo bintu. Icyo ushora kugira ngo ukingira abantu bafise bene ivyo kuko bakiri bato batarakomera ariho bashobora kubabura buze.
Uyu ni Musenyeri Gabriel Baregensabe wo muri Ekleziya Katolika y'u Burundi asaba leta kuraba ingene yukingira abavuzi b'imiti kama kugira ngo ntibanigirwe mu menshi. Ni mu gihe hari impande zitemeranya ko ubwo buvuzi bwari bukwiye guhabwa ikibanza gikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubigaruka ko umuhanzi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko rero imbere y'ivyo ndabemereye n'ibindi ndabafitiye ntarinze ndababarira mbanze ndabwire muri make ko abagize akanama kwa ONU kajeje umutekano ku isi kuri uno wa mbere bemeje atawuvuyemwo ibihano bishasha kuri Korea ya Ruguru vyateguwe na Leta z'Ubumwe za Amerika. Korea ya Ruguru rero muri bimwe yahaniwe yabujije gushora impuzu hanze kandi igabanirizwa ibitoro n'umwuka wa gaze yahora irangura hanze. Ivyo bihano vyo ku ncuro ya munani kuri ico gihugu vyashigikiwe n'u Burusiya hamwe n'u Bushinwa, ibihugu vyari bisanzwe bizi ko ari basoma mbike ba Korea ya Ruguru. Korea ya Ruguru rero ifatiwe ibihano ubwira kandi ku kugerageza ibirwanisho vya nuclear vyo ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa cenda. Leta ya Florida ngaha muri Leta z'Ubumwe za Amerika kuri uno wa mbere yiriwe mu gusanasana ivyasambuwe n'igihuhusi Irma. Igihuhusi rero cakuye aho caciye congera gisiga abanyagihugu baharugwa mu mamiliyoni batagira amatara, amabarabara atandukanye akaba yaraziwe. Abategetsi bavuga ko cononye bike batari biteze. Uravye uko cavugwa nayo muri Cuba ku birometero 150 uva muri Florida, ivyo nonekaye n'umurengera. Abantu bashika 10 bavuga ko bahasize ubuzima, ibitigiri bishika kuri 40 mu mazinga ya Karayibe aho caciye hose. Muri Florida gushika kuri uno wa mbere rero abantu babiri nibo bari bamaze kumenyekana ko bapfuye n'amasanganya yo mu ibarabara mu gihe bari ko bagerageza guhunga. Abahinga batari bake mu byo gutegekaniriza kazoza bita assurance mu rurimi rw'Igifaransa bakavuga ko muri Leta ya Florida ibyo nonekaye biharugwa hagati y'amamiliyaridi 200 na 60 z'amadolari y'Abanyamerika. Radio ya Amerika muratwumva gatanu kuri gatanu kuri 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubatwumva muri mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva igenero ryacu muciye ku rugaga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikazi gikorwa cyo gutahukana impunzi z'abarundi mikambi ya Ndutari mu gihugu cya Tanzania kirabandanya. Kuri uno wa kabiri hari uyundi mugwi wahungutse nyuma y'abari batahutse kwa kane w'indwi iheze. Ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana. Fidel, mwiriwe.
Mwiriwe neza Diane.
Izo mpunzi zihungutse mu mugwi ugira kabiri zinjiriye hehe hama bakaba bangana gute?
Abo binjiriye bangana 220 binjiriye ku mupaka wa Gisuru na Mabamba ku ruhande kwa Tanzania. Bakaba bose bariko bararaba basubiramo aho bashikiye baraba niyo baje bava bari mu Gisuru gushika ubuye. Bagizwe n'imiryango 76, abagabo 115 n'abakenyezi 105.
Fidele, ku makuru y'ijwi rya Amerika ryararanye nuko byari bitegekanije ko bashika 166 aribo bahunguka, ariko utubwiye ko bashika 220 aribo bahungutse. Ivyo hari ico bubiziko?
nivyo ku uko byari biteguwe hatereza kuza 466 ariko rero abo twagiye turavugana bavuga yuko muri rino joro nyene hariho benshi bavuye bahesha amakuru twaronsere bavuga yuko ari kubera babonye hari umugwi wabandi barundi bashika 300 barenga gato bari ko barakigwa nk'impunzi bashasha bituma rero abo bavuga gutaha babona yuko atakamaro ko gutaha mu gihe abandi bakiriko barahunga.
Urakoze cyane gose Fidel Antoine Nsabimana, iyo nkuru turaza kwigaruka ko mu buryo burambuye makuru yacu yo hanyuma.
Murakoze.
Tuvere rero ngaho gisuru duce dukwitira gatonya mu ikambi ya Nduta mumva yavuyemo abashika ku 200 na aho naho tukaba turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Pia Claver, niyo nkuru arusha kurikiranira hagufi ibibazo by'impunzi biri Nduta. Claver amiriwe.
Yero neza byane ninazwe.
Icuka cifashe gute muri impunzi z'abarundi zisigaye mu ikambi ya Nduta?
Uvuganye n'impunzi z'abarundi zisigaye Induta muri Tanzania bakubwira ko icuka atari ciza, kuko mu gatondo kuno munsi nyine mbere guherana nijoro hari impunzi ziva mu Burundi zakiriwe abo nabo bakabagera ku 331 bakiriwe baje bahunga mu Burundi bakaba bavuye mu masite atandukanye yo nga muri Tanzania bari bakiriwemo nk'amasite y'agateganyo. Icuka rero bakaba bavuga abati none twahunguka kagute abandi bakiriko barahunga.
Nuko Pia Claver, niyo nkuru hambavu yabo rero umvise bariko barahunga, usivye ko hari n'abandi bahungutse, hariho icuka cari cavuze hagati y'abasanzwe bari ngaho mikambi ya Nduta, aho bamwe bavuga yuko badatahura bariko barahunguka, abahunguka nabati ni dutahura impamvu namwe mushaka kuguma ngaho. Uvyifashe gute hagati yo migwiga Claver?
Kibibiri abariko barahunguka n'abadashaka guhunguka baterana amajambo mbiri cyuka kikaba atari cyiza. Abadashaka guhunguka bagiriza abo bariko barahunguka yuko ngo bashobora kuba bari baraguzwe n'ubutegetsi bw'i Bujumbura mu Burundi ngo bakabashaka kwerekana ko amahoro yagarutse, ariko abo nabo bariko barahunguka bakagira bati aba namba twebwe dushaka kuja gusubira mu gihugu cyacu cy'amavukiro, dusubire kurima, dusubire mu bikorwa bya minsi yose twubaka igihugu. Icyo cyuka mbere kaba canatumye mu miseze mbere nikondweze haturirwa n'inzu imwe y'udashaka guhunguka, hapfuye abana babiri abandi bashika bane na nyina wabo barakomereka. Abo rero badashaka guhunguka bakaba bagirije abo bariko barahunguka yuko bashaka gusiga badurumbanije umutekano.
Urakoze cyane gose Pia Claver. Urakoze cyane gose Pia Claver, niyo nkuru nawe we turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Tumira mategato hamaduce tubandaniriza mu by'umutekano mu Burundi. Umutekano mu Burundi, abantu bane barishwe ku ruzi Gikoma muri komune Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura mu ijoro rya keye. Abo bishwe rero bari mu mugwi w'abantu 8 bariko barakora inzoga ya kanyanga. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Eloge Wirika neza, ariko aca ijya nino ino nkuru. Eloge mwiriwe. Turumva ko ari bane baraye bishwe, ariko karangamuntu kabo kamenyekanye bari bande?
Ego novuga ntumwidondoro wabo ahubwo si karangamuntu kabo, umwidondoro wabo wamenyekanye. Abo bantu ni ukuvuga bose baba muri quartier yitwa Buhinyuza muri zone Kinama komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura. Hanyuma umwe muri bo yari umupfakazi afite abana babiri, akaba asize abana babiri umwe w'imyaka 10 twose n'utwana tw'udukobwa, akandi nako kagara afite imyaka 5 n'igice. Uwo mupfakazi akaba yapfanye rero n'undi mwana yaje kumuramutsa wa mwene wabo, umwana yiga mu mashure y'intango yayamanutse aje kurondera amakaye. Iruhande yabo mu muryango umwe rero hapfuye n'abandi bagabo babiri nabo nyine basanzwe babana mu rundi rupangu. Hacakomereka rero abantu babiri harimwo umupfasoni wa nyene rupangu babamwo hamwe na muramuwe, ni ukuvuga mwene wabo na nyene rupangu.
Urakoze cyane gose Eloge. Abashoboye gukora iryo barabo babamenyekanye, igipolisi cy'u Burundi hari cyo kiravuga kuri iyo nkuru y'umubabaro?
Abantu bakoze ubwicanyi ntibamenyekana, igipolisi kivuga ko ari abagizi ba nabi. Ariko akababaro cyane cyane mu bantu twasanze babanye no miryango bagira bati naho bari twakora inzoga itemewe n'amategeko, nk'aba bantu bari bakwiye kujyanwa mu butungane, ntibari bakwiye guca bicwa. Mbere no mu gipolisi nibyo bavuga, bagasaba abantu yuko babonye abantu bagira amakosa sukwihanira mu bajyana mu butungane umuvugizi cyagacu umuvugizi w'igipolisi Moise Nkunziza kwavuganye yanongeye kati abantu bamenye ko mu Burundi igihano cyo gufa cyavuyeho mu bihano mu mategeko
manabyaha y'u Burundi. Urakoze cyane gose Roje Wirikaneze, iyo nkuru nawe turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma.
Urakoze nawe.
Ijugi Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara wabunaho ni kakanya duha abanyedini habari mashengero atandukanye kugira ngo bagire ico bavuga ku bintu usanga mu kibano ivyo usanga bivugwa ijyanino uno musi rero bakagaruka abo twatumiye ku vyerekeye ubuvuzi kama mu gihugu c'u Burundi reko munyamakuru wacu Bujumbura Diane Ndonse abanza twakirire abo bari kumwe hama baduge kiyago.
Ego Diane, nkuko mubivuze dutangura twakira abatumire bo muri kino kiganiro duhereye kuri Musenyeri Barege Nsabe Gabriel wo muri Ekleziya Katolika kuri Katedrale Regina Mundi. Turabaramukije
na mahoro neza.
Turakiriye kandi na Gahungu Jean Baptiste Batazira Jango arongoye ishirahamwe ry'abavuzi imiti kama mu Burundi Agetrabu, namwebwe turabaramukije.
Aramutse.
Twakire na Karire Kinyana Jeanette afise ishirahamwe gishinze kugwanya ingwara ya malaria hakoreshejwe imiti kama hamwe n'iterambere muri rusangi asesi, na mwebwe turabarira mu kije. Jeanette
ndabara mu kije nanje.
Twibutse abaduteza amatwi ko mumviriza ijwi rya Amerika aho tuvuga ku kibanza abarongo ya mashengero hamwe n'amadini baha ubuvuzi bw'imiti kama. Reka duhere kuri Musenyeri Barege Nsabe Gabriel, mbega ubuvuzi bw'imiti kama mwebwe nk'abari muri Ekleziya Katolika, ubuvuzi bw'imiti kama mwebwe mubwakira gute?
Jewe ntabesha ico kibazo ntigikunda kubazwa no kuvugwa. Icyo ndashobora kuvuga ni ibyo jewe mpora nibonera kumbure canke nkumva kuva nkiri muto n'ubu ndi umusaseredoti onda umazemwo n'imyaka itari mike, imyaka 44 si mike. Ibyo mbona ubwa mbere nuko ubu ukuvuza imiti kama imiti bita imiti y'ikirundi ahine mu Burundi bigirwa mugabo ibigirwa icese si cyane, ariko ibyo nabonye kera je ngira umwana nuko ababyeyi bari bafise imiti yo kuvuza ibibondo byabo canke abafise inka iwacu twari dufise inka bararondira imiti, imiti kama imiti y'ikirundi. Ese nari rwigenewe mbona baje kurondira imiti yo kwa muganga w'ikizungu muri ico gihe ntivyari bwa ku miti y'ibikoko, imiti y'ibitungwa. Ubu rero ico nzi nuko hari muri Ekleziya Katolika, ariko si gikorwa no vuga ngo ni cya Ekleziya Katolika, ni gikorwa cy'ababikira nibo batanguye. Hari ababikira bene Teresia byatanguranywe n'umubikira yarazi kuvura rwose akoresheje imiti y'ikirundi, umubikira yitwa Clara yakorera mu bukeye. Undi buka ko namubonye nari nkiri muto,
yari umurundi kazi,
yari umurundi kazi rwose. Naramubonye nkiri sinzingera nari nk'umuseminari ageze hagati ndiko nditegura ubusaseredoti, ndarona ko ari umuntu afise ijisho abaravye umuntu yacabona indwara afise, kandi bavuga ko n'imiti yatanga yari imiti myiza yabafasha cyane. Naho iruhande hari ivuriro, ivuriro ry'imiti y'ikizungu. Uwo mubikira yahavuye asubirirwa n'abandi, ubu umenga ngaha kuri hafi ya Saint Michel hari ivuriro ry'iyo miti. Ubwa uwa mbere yabitanguje yari uwo, ariko yagumye mu bukeye abahavuye bamukurikira bahavuye baza hafi ini Bujumbura. Hariho n'umusaseredoti nzi yitwa Leopold akorera Ibuta Ibururi, nawe nyene aravuza iyo miti. Je yarigeze kumbwira ingene vyaje kubwa kuri yayiratswe nabi wabo bahora bavuza imiti y'ikirundi. Nico cyane cyane
kwemera kwanyu rero bisigura yuko nimba ababikira n'abapatiri nabo babikoreramo, ni kuvuga yuko mu kwemera kwa Ekleziya Katolika nawe yemera ubuvuzi bw'imiti kama.
Ekleziya icishinzwe bwa mbere no kurondera urukiza rw'abantu. Urwo rukiza rukiza umuntu wese, ni kuvuga habaye indwara, indwara irashobora gukizwa n'imiti iyariyo yose. Aho rero yaba yitwita ngo ni imiti y'ikizungu, nayo nyene yavuye mu biti bisanzwe canke ubu buvuzi kama bw'ini wacu butaranatera imbere cyane. Ibyo rero nimvira Ekleziya ntivyanga.
Yego. Kangu Jean Baptiste mwebwe murongoye ishirahamwe ry'abavuzi imiti kama, mbega ikibanza mwebwe mufise hano mu Burundi mubona gikwiye nubwo bizwi yuko ahaba mu ntwaro canke mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu musanzwe bwemera ubwo buvuzi.
Twebwe turashima intambwe bigezeko kuko kera ntibemera yuko umuvuzi w'imiti kama akore urubanza muri ekereziya, ariko ubu uragenda umwana ukamubatirisha ukuri kwami uragira ubugeni bakaguhezagira, wabura n'umuntu bakamuhezagira nta ntambami dufise muri ekereziya. Mugabo araho gacamo nk'umupatiri umwumwe ukumva aracafuza imiti kama, ngo nimuje ku miti kama nimuje kwa muganga karacamwo umwumwe si bose. Umva Barundi hari nyigisha umukoroni igihe aza gukoroniza Abarundi yinji yavuga yuko imiti ikiri wundi ari vya shetani nibabijeko. Urumva ijya nyigisho rero harabo yinje nabitinje.
Muravuze ko hari gihe harimo abacamwo abapatiri cyangwa abarongo ya masengero bo mu yandi madini, mbega mwibaza ko biva kuki?
Niyumvira ico biva ko hari nyigisho umukoroni yinje yigisha kera. Zijya nyigisho rero abaporoti barazigira ko cyane. Ekleziya yacu ntangorane nini.
Ego biravugwa yuko ubwo hanini barabita yuko mushaka kuba muri abapfumu, hari ababazi nk'abapfumu bavuga ko babonye kandi bashaka kuba batabonye. Harimo nabateranya abantu mu kibano, harimo nabatanga uburozi muri iryo shirahamwe ryanyu nyene ry'abavuzi imiti kama. Ubwo nibyo babiva kuri ico gituma bashaka kuba biyamiriza.
Ivyo nkuko bivuze bari kone bari kutana. Hariho abafitirize, hariho abapfumu, hakaba nabavuzi imiti kama. Novuga abagiri bupfumu.
Beka mushiramwe ryanyu barimo. Iyo mico yose irimo.
Asha, nuko bigoye kubagendura. Ntamwe ngo buri sati bidahizwe barimo. Barimo mugabo wewe twamenye kwagira ibintu byo guteranya abantu. Ndituma carte turayimwima.
Ego reka tuhijambo Jeanette Karire Kinyana we asanzwe yaravyize mu ishure. Jeanette, mubona yuko ibi bintu by'ubuvuzi bw'imiti kama bishobora kugira icyo bifashije mu magara y'abantu, mwavuze kwishira mu ryanyu gitayitera mbere.
Ibyo byose biva mu bushakashatsi kandi jewe mu kubimenya nta sogokuru canke nyokuru yabindaze cyange nta muntu tubana nawo nabikuye n'ubushakashatsi ni muri kaminuza kandi muri kaminuza yo muri Canada zo muri Canada. Kubera iki iterambere rirama riva kuvyo dufise kubidukikije kuvyo Imana yaremye? Ubwa mbere nibwo butunzi dufise butavuye kuvyo abantu baheza ngo bahingure, mugabo babihingura bivuye kuvyo kubidukikije. Ivyo bidukikije rero bikaba biri bishobora kuba imfungurwa nkuko byanditswe muri Bibiliya, kandi bishobora kutubera n'imiti. N'ubushakashatsi n'imiti y'ikizungu bayiga babanje kwiga ibidukikije bimwe mu bidukikije, hanyuma bagaca bahinguramwo bakigana iby'Imana yaremye bigaca bitanga imiti y'ikizungu. Nk'uko babivuze abazungu baraje baratwigisha yuko aribo bafise ubumenyi, twebwe ataco dufise, barabidushira mu mutwe tugendera kuri ico. Reka na Ekleziya iribagira ibintu byinshi byanditswe muri Bibiliya Imana yatweretse. Murazi yuko kuva na kera narindi kuva mu
Ekleziya mushatse kuvuga Ekleziya Katolika canke amasengero yose yo mu Burundi.
Njewe ndi umukirisu wo muri Eglise Katolika. Urumva mvuga ivyo Eglise vya ba Katolika kubera nivyo nzi.
Kuko ngira abandi babitaye kure bo bongo babikira n'abapatiri barabikoreramo.
Barabikoreramo ubu. Mugabo nibo ubwa mbere uravye histoire uravye kahise urabona yuko abazungu badukoronije bakoreye baje batwigisha iyo mana. Iyo mana rero bayitwigishije nkuko bayibona nkuko bashaka nk'umukoroni ayitwigisha. Ubu rero kubera ubumenyi na sagesse Imana itanga kuri bose, ndibaza yuko uko Ekleziya Katolika yari yifashe bwa mbere kuvyerekeye ibidukikije no kuvyerekeye imiti kama siko bimeze ubu. Murazi ko na papa aheruka kwandika, ndibaza ko ari papa ubu uni canke Jean Paul II, encyclique sur l'environnement n'ubu yanditse
Francisco
Laudato
Si,
ego yanditse yuko dutegerezwa gukingira ibidukikije kubera ego birakenewe yuko Eglise Katolika yigisha cyane kandi maze gukora n'abapadiri bashaka yuko tumurikira dutange inyigisho zimurikira abakristo kugira ntibakurikira ibya shetani kubera ibidukikije birashaka kuba ari byiza akaba ariho nababihumanya bakayivugira kwa majambo kandi bisanzwe bihezagiye ibyo biriho nico gituma hari abapadiri nko mu padiri w'igiheta ya duhamagaye imisi tugakorana cyane kugira twerekane yuko ibyo tukukora mu bidukikije si by'ikirundi gusa si imiti y'ikirundi nahandi niko bimeye nahandi barabikoresha hanyuma ntibatwagwe n'ababahenda cyangwa ngo batware mu bintu bya shetani nyene
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva izahindwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ikiganiro kirabandanya ruba hanini mwavuze ko Ekereziya Katolika iri kiragerageza kumva ibijyanye n'umvuzi bw'imiti kama no kubushigikira mbega none abarundi n'abantu umuce munini w'abarundi nka bose bari mu masengero bose barasenga hari abasengera mu bayisilamu hari abasengera mu masengero y'abaporoti abo bita abaporoti abo bose ntibakeneye ubwo bumenyi cyane nta namba myibobo na ntoyi ihari
twebwe mu bo dukorana
hari habo twavuganye mu ntara zitandukanye bavuga yuko bafite izo namba mye muri ubwo buvuzi bw'imiti
urabona ababitwa ngo nabakizwa bo rero baje bashaka kwigira abavuzi bavuga ko bakoresha amasengesho mugabo ugasanga mu nyuma baratanza amavuta ugenda wisige baratanza amavuta ngo ugende unwe mu kigo bakavuga umuntu ngo baramusengeye mu nyuma bagaca baducyafura abakizwa icyo kindo nibikebuke bakora kwawo natu tukora kwacu
yego musenyeri baregesa umenga afite cyangwa agomba kubivuga ko
je nagomba kugaruka gatoyi kuri bimwe tuganiriye dusubiye mu kahise bavuze iby'abakoloni kubgakuri twobishira kuba missionari abamissionari baje ini wacu bara abapatiri bita abapatiri bera nibo ba mbere bahashitse
batangwe kuzana ijambo ry'Imana
bazanye ijambo ry'Imana baza ari abantu b'igihe cabo ntari iburaya kuko iburaya naho nyine nabantu nkatwebwe buryo abazungu buryo abantu turasa mu ntango abo nabo nyine bari bakuriye muri ivyo bagira bati iyo miti y'ivyi vyakatsi ntacimaze ariko barayikoresha n'ubarayikoresha muri cyo gihe rero hari aho bagira bati ibyo ni bibi na cane cane hari ico bavuze ngaha cerekeye ibyaba sinzi ko novuga ko ari iby'abapfumu abapfumu ngira bari kubiri hariho abatangira imiti y'ukuri nabandi bagira ibi by'ukuragura ukuragura nako nyene n'ukubitegera kumbure kubuhinga kuko bari abantu rero bafisi yongabirano y'ukubona ibintu
hari kindi cy'abarundi bafise yuguhisha ugahisha ngo uyu muti ntuvuga canke ntubwira umuntu canke ngo uwo uhaye arinda kuguha amahera kugira ibintu bitumvikana ibyo rero ni bibi kubera iyapfuye arabipfana kandi n'abamukurikira ntibazobimenya ibyo rero ngaha nko muri asese ibyo dukora tuvyanditse kuri cupa kuri etikete canke turavuga tuti mu kirundi iyo tuzi izina y'ikirundi kwa byinshi tubizi mu gifaransa cyangwa mu mazina y'ubushakashatsi tukavuga tuti numugombe kandi uvuruku unyi ufata gukyana gucya cyangwa ufata nk'ingaburo gukyana gucya
bifasha ku muntu ahuguza ashobora kuja gusura kwisoromera ico
none tutabahimirije ngo bawumenye babikoreshe bawurime nabige bidukikije bizohona tutabirimye murumva biteza ko yuko tuvyigisha n'abaruka
ndangu Jean Baptiste mwebwe muserukira irishira hamwe y'abavuzi imiti kama muritaho ibyo byukumenyesha iyo miti mukoresha mukayibwira abo muvura nabo kugira ngo bagerageze kubungabunga iyo miti ntizo zimangane canke nabo bashobore kuyikora ko bayikanyire bashobore kuyinda
emwe aho nanga kubesha twebwe tubaha arifu tukabaha ari amazi kuko twararavye turabona hamwe twagenda turababarira hari uwo bigira nabi ugasanga biramwishe ejo bundi hari abafashe umuti bitwa batimuruki batawuzi abantu barahara abandi barapfa baracibwamo kubera bumvise ku radio ati uravura yari bimindu cyo kubabarira turavyanga utuma umu ati urafatuko
kubera mwe murafise ngene muhingo
aragafu urafatuko tuyiko uku ari okunwa ingomo urafatuko ariko kugira tubabwire kugenda wironderere eka
ubwo nimwibaza ko ari cyo gituma bita abafyitirizie abapfumu bashobora kuca babivangamo kubera yuko byose mengo bikorerwa mu gifu
yego kubera ubwi uravuga imiti ku radio haruca agenda akabyamura ugasanga afashe byinshi biramuhitanye
reka dujamo
musenyeri nagomba kuvuga yenyimvira ko kuyinuma si byiza ariko nukumenya ko abantu badafise ubuhinga kumwe ivyo rero ngira abashakashatsi nkaba Jeanette n'abandi bwo kuye kuba benshi bakabitora bakabishira mu bintu byanditswe hanyuma bakagira ubwo bushakashatsi babuze ibi biti biriko birahera muri kino gihugu cacu hariho benshi batazi ko turiko turatakaza ibintu byinshi yemvuka hafi y'ikibira ndavye ingena ukibira kimeze nta kikiriho cyarahonye imiti myinshi yava mu kibira cyera
ego Jean Baptiste Gahungu mwari mwavuze mwebwe muti nubwo hari igisata kibajejwe mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu muravuga ati harimo gahaze ku kibanza babaha kandi hariho no kuba iyo miti hariho namwe kuba mutayivuga musenyeri baregesa bakavuga ati ibyo bavyiza muhishitse ahabona n'abantu bakayimenya bikareka gukorerwa mu gifuri izo ngorane zose mwe mubona zikwiye gutorerwa kugira ngo ubwo buvuze butere imbere
twaravuze mu maseminari kirumuvuzi azana umuti wiwe awushire ngavuga ati umuti uvura ibi twararindire ko badutuma ko turabura turarindira n'ubu namukire oporo ariyo yabahaye muri kaminuza ngo basuzume imyaka ibaye 10 ntibaramwinyisho none uzotegura ibintu bica ngaho bikagumaho bikaborera urongi inyisho twarabivuze kenshi turacoka turanuma mu gabitegeko yemera imiti kama numukuru y'igihugu yaramaze kushira ku mukono n'ivyegera vyo bibiri igitabo carashotse kiri biremewe simbona igituma rero bataduteza imbere
hayo ni kibazo cavuze ko no mu masengero hasanzwe hariho iyo ngorane mwebwe muho muvuga kwikiga
hari ico Baptiste yavuze avuga aba bagira bati abantu nta kunywa imiti iyi miti ikizungu canje iyo miti kama umuntu arwaye batuzomusengera birakwiye hariho narumvise ko hari ababigira ku bwa kuri sinimvira ko ivyo ari ivyidini ugusengera umuntu aka arwaye agakira ivyo ndavyemera ariko ni Imana yaduhaye ubwenge iragira iti wewe naguhaye ubwenge bwo gutora imiti kugira ngo ufashe abandi Imana iraca no ku bantu kugira ngo ikize abantu
Ego turiko dutera turangiza ikiganiro mwebwe muvuga yuko rero muti hokogwa iki kugira ngo ubwo buvuzi bw'imiti kama bushobore gutezwa imbere
kuri jewe noshima abantu baba benshi nkaba kabaji net bakoresha ubuhinga bize bushasha n'abakera bakabafasha kugira ngo bamenye ibintu n'ibindi hanyuma bahingure ibifasha abantu no kubwira ko ibyonzi no mu bihugu byiswe ko byateye imbere ubu bariko baragaruka cyane cyane ku miti beniyo kama kuko iyi miti hinguwe ku buhinga bakoresha shimi bakoresha iki baramaze kubona ingaruka mbi iyo baronse imiti beniyo rero nogira nti yegereye cyane kama barahimbarwa ibi bya ekoloji byo bita bio kuko ntangaruka bibaheza ngo biza nini wacu rero togira tuti turafise itunga nitwagira ngo kera byarabimeze gutya ibya kera tubireka tukafata ibishasha ingo ibiriho ibyo dushobora tubiteze imbere no kumenya ko kumbure hashobora kuba abantu babirwanya nk'abakora imiti bavuga ngo ni imiti y'ikizungu amahingurira bigira kenshi hararwanya bene ibyo bintu kuko urumva iyo miti baca batakaza iby'amahera aho rero no kubimenya umuntu agakingira bamwe nabandi mwakagira ati jewe ibyo wanje bizokingirwa nubundi agakingirwa nivyo cyane cyane umuntu yoshira imbere nka leta ico yoshora kugira ngo ukingira abantu bafise bene ivyo kuko bakiri bato batarakomera ari habashobora kubabura buze
Jeanette mwebwe mwavuze yuko ubwo buvuzi bw'imiti kama ko guteza imbere kandi bukakoregwa ku mugaragaro mwebwe muvuga muti namwe hakwiye gukogwa iki kugira ngo
nuko nchuti bakunze mudutunge kuri kino kiganiro tudashoboye gusozera ariko tukemera kuzogisozera kwa kabiri uza makoze mwe mwatwumviriza yakoze no sans kimenya ari mu buhinga bw'ivyuma Diane nahazwe nawe mwari kumwe kuri micro tuzosubire ejo naho twatanguriye muranirwe mu banyu.